tashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe. Bamwe mu Barundi basaba ko itegeko rigabanya intara zigize ico gihugu ryohinyanyugwa neza imbere yo kwemezwa.
Murundi ico yifuza avuze ati ni banyegereza ubutegetsi. Suko abona umustantiri mu maso ngo ndamuzi ninaka nuko aronka ico yifuza kwa mushikiriza.
Uni Francis Rohero no munyepolitike wo Murundi muribuka ko yigeze kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2020. Somalia vuba iratahukana bagera ku 5000 yari yarungitse kwimenyereza ibya gisirikare muri Eritrea. Mu Bwongereza impande zitandukanye zibandanya gusaba leta kutarungika mu Rwanda abimukira barondera ubuhunzi muri ico gihugu. Ikigega mpuzamakungu FMI cemereye Tanzania ingurane yo muri yaridi n'imiliyoni 70 y'amadolari ituye amafaranga azokora muracumva handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze amakuru agezweho muri kano kanya turahera igani no kwise mugambi wo gutwara mu Rwanda bimukira baje gusaba ubuhungiro mu Bwongereza ubandanya kudavuga ko rumwe reka ibindi kuri no nkuru tubaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Kurungika bimukira ba mbere byari bitegekanijwe mu kwezi guheze byarahagaritswe n'ingingo ya sentare y'uburaya yerekeye iby'agateka ka muntu. Leta y'Ubwongereza iyemeje kubandanya umugambi wayo wo kurungika abo bimukira mu Rwanda. Nyamara uwo mugambi uri kurihwezwa na sentare nkuru y'ico gihugu. Abanyamategeko baserukira abarondera ubuhungiro bava mu bihugu birimo Syria, Sudani na Iraq bararungikiwe inzandiko ibihumbi n'ibihumbi zivuga ku buryo bunonosoye ibiganiro leta yagize kuri uwo mugambi. Hashingiwe ku bimenyetso abo banyamategeko bagejeje kuri sentare mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze w'2021, ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yari yatangaje ko batohitamo Rwanda kugira abari icyo gihugu cyo kwakira abimukira ku mpamvu zitandukanye. Izo zarimwo ko icyo gihugu cyagirizwe gukoresha impunzi mu bikorwa byacu bya gisirikare mu bihugu bihana imbibe. Abanyamategeko kandi babwiye sentare ko urwandiko rw'uwo ambasaderi rusigura ko inyifato y'u Rwanda ku bijyanye n'agateka ka muntu idashemeye aho icyo gihugu cyateye gikomoka ku masezerano atari make ajyanye n'agateka ka muntu. Hisunzwe amasezerano yashyizwe ko hagati ya leta y'Ubwongereza n'u Rwanda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ubwongereza buzabarungika mu Rwanda bimukira ibihumbi n'ibihumbi bashitse ku butaka bwayo mu buryo udaciye mu mategeko. U Rwanda ruri ku birometero birenga 600,400 umuntu avuye mu Bwongereza.
Fidele Niyongabo, leta ya Somalia itangaza ko vuba igiye gutahukana abagera ku 5000 yari yarungitse muri Eritrea mu nyigisho z'ibya gisirikare.
Amakuru ya mbere avuga ko irengero ry'abantu 2,000 ritamenyekanye byatumye haba imyiyerekano ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho no mu bindi bisagara bitari bike mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2021. Mundu wirangiye Perezida Mushasha aheruka gutorwa Hassan na Sheikh Mohamud yarabonanye n'abasirikare ko abo bantu bafatiwe ku nguvu muri Eritrea aho imiryango yabo itashoboye kuvugana nabo kuva bajanywe muri icyo gihugu.
Muri make kandi Fidela, inteko zizeje umutekano muri Sudani zarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu 2,000 bo mu bwoko bwitwa Hausa bari mu myiyerekano mu gice cyo hagati ku murwa mukuru Khartoum no munsi kwa kabiri bije bikurikira ugutana mu mitwe gufatiye ku bwoko guheruka guhitana abantu batari bake mu ntara ya Blue Nile iri mu manuko bwa Sudani. Iyo nkuru ibindi murashobora kubisoma kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tukiri ku mugabane wa Afrika kandi abantu 22 basize ubuzima mu isanganyo ry'imodoka ryabereye mu manuko bwa Misiri abandi 33 barakomereka ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iryo sanganya ryabaye uyu munsi kwa kabiri gitondo cya kare igihe imodoka ya bisi itwara abantu yaseka ikamyo yari ihagaze ku ibarabara rikuru igana ku murwa mukuru Cairo.
batetsi batazaye makuru bavuga kwiyo kamyo yari hagaze ku ruhande rw'ibarabara bariko bahindura ipine rya totse igihe yosanganya byaba mu cyara citwa Malawi mu ntara ya Minya ku bilometero 220 z'umurwa mukuru Cairo. Imodoka za Ruseha banihaza cyezirungikwa mu buryo bwihutirwa utwara imbabare mu bitaro byo mu cyara ca Minya. Amasanganya y'imodoka yamayishi abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mwaka mu gihugu cya Misiri kizwi ko gifise amabarabara mabi hamwe n'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu budashemeye.
Ruge Amerika turacabandanya n'amakuru ageze hirya nino ku isi. Nari nabice ku masonga nkitangura ikigega mpuzamakungu FM mu mfunyafunyo cemeye guha Tanzania ingurane y'umuri ya ridi n'imiliyoni 70 y'amadolari. Iyo ngurane izojira tangwa mu kiringo c'amezi 40 amwe muri ayo mafaranga ariko yamaze gutangwa Fidela.
Imiliyoni 151 n'ibihumbi 700 y'amadora muri ayo agiye gutangwa buno nyine mu itangazo ikigega mpuzamakungu FMI cyamenyesheje ko ayo mafaranga azofasha gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Icyo kigega kimenyesha ko bitegekanijwe ko iyo ngurane ifasha gutuma abikorera ku giti cyabo bazana imitahe yabo muri Tanzania. Ikigega mpuzamakungu kimenyesha ko Tanzania ihanganye n'ibibazo bikomeye bijyanye n'iterambere ryacu harimo n'inkurikizi zikiza cha COVID-19 hamwe n'ingwano muri Ukraine mu bishobora kugeramira intambwe icyo gihugu cyari kimaze kugera ko mu byerekeye ubutunzi.
Ku mugabane wa Buraya naho umuryango umwe bwa Buraya watanguye ibiganiro byo kuraba niba ibihugu vya Albania na Macedonia yo mu buraruko byo kwemererwa kwinjira muri uwo muryango. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Kwagura uwo muryango mu ntumbero yo kurenza ibihugu 27 bigize muri iki gihe bisa n'ibizofata imyaka itari mike. Haheze imyaka 19 ivyo bihugu bibonwa ko bishobora kwemegwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Umutegetsi mukuru w'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yabwiye umushikiranganji wa mbere wa Albania Edi Rama n'uwa Macedonia yo mu buraruko Dimitar Kovacevski kw'ibiganiro nyakuri vyo kwinjira kw'ibihugu vyabo muri uyo muryango vyatanguye. Umushikiranganji wa mbere wa Albania Edi Rama avuga ko igihugu ciwe gikeneye kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya kugira kibandanye gukomera no kurangwa na demokrasi kandi ciyumve neza ko kiri mu karere k'Uburaya. Ibiganiro ku vyerekeye kwemererwa kwa Albania na Macedonia yo mu buraruko mu muryango w'Uburaya bizokwiheza ukugena ivyo bihugu vyiteguriye gukurikiza amategeko yose y'uwo muryango.
Katwanze dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ari nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni vewa radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'u Burundi basaba leta kuba irabangiriye umugambi wo kugabanya intara zigize ico gihugu. Avuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko itegeko rigamije kugabanya intara z'u Burundi zikava kuri 18 zija kuri 5 rizoza kubakandamiza kandi rikazotuma bahomba ibitari bike. Ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Yakuto fatira mawuzi moko kubera aya makomine bagabanije hasi na hasi hari hatumereye neza kandi nta karusho mbona ahubwo n'ubuhoro
uko bari kuvuga ibintu ngo tuzoze turaja kwakirwa ingozi aho hantu twumva bavuga nta kintu gishasha tubona ifitozana n'abanyagihugu.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baganire na bagenzi bacu mu mihinga itandukanye y'igihugu haba mu ntara ya Rumonge mu mamanuko bw'igihugu reka no mu ntara ya Kayanza mu buraruko bavuga ko atakarusho babona mu ntego ritegeko ligabanye intara n'amakomine babona ko bazogira umuntu udasanzwe
nitwa bisikoni kubera itegeko ligabanyagihugu batumenyereye babidusiguri
kugira ngo byaba ari byiza ko byagitswe n'abaduserukiye basanzwe baduserukiye twatoye ariko rero urumengo bizohava biducanwe bavuga ko nk'intara yacu yahindutse yabaye butanyerera yari bizotworoha no kumenyera ariko ndibaza bari kubanza kutubaza bakashikana ku mitumba bakatubaza nk'iyo tubyiyumvira hanyuma tukafashanya.
Iri tegeko ntitwigeze tuyashyira neza kubera ushaka nk'ikintu kikomine umva nk'uko tuzoze turaja kwakirwa ingozi aho hantu twumva bavuga nta kintu gishasha tubona ifitozana n'abanyagihugu.
Bamwe mu banyapolitike n'abigisha muri kaminuza baragize ico bavuga kuri iyo ntego y'itegeko. Umwigisha Simeo Barumwete yanonose ivyigwa vya politike, nabona neza karusho iryo tegeko rizozana kuko atari ubwa mbere rizoba rishyizweho.
Duhindagura intara amakomine amazone twabarose isomo iyihe yo gutunganya ibicanye n'intara n'amakomine umuntu yo kwibaza ati mega none tuzuhagarara ryari nitugeza cyo gatse n'igikomine yo mu Burundi yongana gute yoze bamwe n'abantu bangana gute kuko mu mabwirizwa bavuga ko ikomine ari yo mushinge w'iterambere mugabo tugeza twumvikana ukuntu komine utunganyo fumbure hazarahinduka ibintu bito bito mugabo urumuko bihinduka cyane kandi bigahinduka gose rimwe n'ibyo dutahure n'ibituma.
Francis Rohero umunyapolitike akaba yari yitoje no mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu 2020 arashimye iyo ngingo, ariko asaba ko abategetsi bazora mu skuture tutandukanye boroswa ubasha bukwiye kugira batunganirize byoroshye abanyagihugu.
Murundi icyo yifuza avuze ati nibanyegereza ubutegetsi suko abona umustantire mu maso ngo ndamuzi ninaka nuko aronka icyo yifuza kwa mushikiriza nico bituma bigira yo nti izingingo kugira ngo bishoboke igihe imigambi bitunganijwe neza hari ibintu byinshi za investissement bitegeza gukora kugira ngo ikintu gikogwe bisigura ko naho je no banashimye kwa ingingo nziza nokwibaza nti n'ibyari ija mu ngiro hari ibintu byinshi utegeza kuba washize mu ngiro isata byinshi bijanye n'umutekano bijanye no kurongo bijanye n'izindero n'iz'amagara bituma iyi ngingo izoza gukora
nayo umushinga amateka agatongwasa umukuru mugambwe Senere utavuga rumwe na leta abona ko kugira ibintu bigende neza kurusha amategeko yo hinyanyugwa akisunga ibihe igihugu kizoba kigezemwo
amateka badusanganye ku bashinga amateka bavuga yuko buri ntara hari akarere ko kwitorezamo kadufise uburere bwo kwitorezamo 18 mbega buzoba rwo 18 buzoshobora gutana urubyo byose nibintu bwirizwa kugira gute gutomoka bwirizwa shingiro baravuga ibijanye n'itunganwa ry'imihingo y'intwaro mbega ibwirizwa rigenga ibyo uburyo wagifashe ute n'icyo amatora muri rusange ryabwirizwa rigenga amatora ibwirizwa gusubirwamo aracinosaba gusa leta hageze gusubiramo ayo mabwirizwa ntibabyigungane mu mugambwe uri ku butegetsi twabigira ibya bose.
Iyo ntego y'itegeko yizwe mu nama nshingamateka yo kuwa 15 Ruheshi uyu mwaka turimwo. Muri iyo nama hapfunditswe yuko intara zigize u Burundi zizova kuri 18 zikaba zitanu. Izo ntara ni Bujumbura, Gitega, Utanyerera, Uhumuza hamwe na Burunga. Amakomine azogabanuka ave ku 19 aje kuri 42. Amazone nayo azokwiyongera ave ku 399 ashike ku 447. Imitumba nayo nyene izokwiyongera ive ku 2910 ishike ku 3337 nk'uko bitekanijwe muri iyo ndinganizo nshasha. Iyo ntego y'itegeko izoba itegeko niyamara guhinyanyugwa ikemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hanyuma itegwe ko igikumu n'umukuru w'igihugu.
Akoze Desire Hatungimana arahejeje kudusomera iyo nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi kubera tutacemerewe gukorana n'amenyeshamakuru bacu muri ico gihugu. Ikigali mu Rwanda hakoraniye inama mpuzamakungu nyafrika yo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Abahinga barenga 2000 bari muri iyo nama bakabemeza ko akarere ka Afrika, umugabane wa Afrika wo hagati, ari urimwo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba. Inkuru turaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe inge n'amashamba n'amaparike akingiwe muri Afrika byo bungwa bagizwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashyamba yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba urwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ingira kamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi. Amwe muri ayo mashamba akingiwe ngiwe nko mu Rwanda ni mu Birunga parke y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi, inzovu n'ingwe muri Nyungwe, ishamba rya Gishwati n'ahandi. Mu Burundi ni nko mu Kibira parke ya Rusizi, mu Kigwena, mu Rumonge, Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye. Kado Sebunya atwara ikigo nyafrika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cyafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga ibihumbi bibiri yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka
conservation has been put on the back burner
ico gisata cyarasigaye inyuma kandi bitari ngombwa era banamwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi igitangaje womenga ntabyo tubona dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni ikindi naco harabibaza ko iterambere ryose ry'inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajanda
we are not going to develop and achieve our development goals without conservation
izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'ibirunga mu majaruguru y'u Rwanda barazizi ikigo cy'igihugu c'iterambere RDB kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike
abana banje banywaga amata kabone ifumbire
bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi
ico bikoze hari nabandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nkuko uyu mumasayi wo muri Tanzania yabitwiganiye muri yo nama
kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao
ati nka twebwe hutuba hagufi yacu hari bikoko turaje kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica nkikize
tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi
ahani ho gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri Mali afatira mu kwemeza ko amashyirahamwe yigenga akwiye gushira ingufu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba ati twebwe amashyirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparke yuko babwirizwa kubana neza rega nibo bahakura inyungu nyinshi Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere ku Rwanda yuguruye inama y'imyese itanu yatangaje ko amareta ya Afrika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abari bo babikingira yavuze ko u Rwanda rwamaze kubona icyiza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga miliyoni 500 y'amadolari ya Amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa Nyandungu iri mu sagara cha Kigali
this urban wetlands
kera hari umwonga urimo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri Kigali ariko rabo ubu twarasukuye twatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramwo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri Afrika ahari umuntu uko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga Juliette Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije Rema avuga ko iyo parike ya Nyandungu itandukanye n'izindi
cyahariwe kurwanya imyuzure hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira hari restora n'iyi mihanda y'abantu bashaka gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru ni ibyatsi gusa ni icyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ko haracecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi
bitekanwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa Niger Mahamadou Issoufou n'abandi hafatirwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri Afrika Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ako kaziki murakamenyereye ko karanga ikiganiro muri isangazo bategurira tukabashikiza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu ejo uri kora dutegura muri isanga ni mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma Geoffrey amahoro wiriwe gute aho uri kurakorera iwawe mu rugo
ndaho meze neza Diane namwe murakomeye aho muri studio
turaho turashima ejo rero tubiki ibiki saa 10 gushika saa 11 mu Rwanda no mu Burundi muri isanga
ejo ndi kumwe n'abahanga mu byerekeye ubushakashatsi bw'umuco wa Kinyarwanda harimo n'abavuzi gakondo tuzaba tuganira ku kintu kijyanye n'umwaku icyo bita umwaku mu Kinyarwanda ese koko umwaku ubaho niba ubaho uzute uterwa n'iki ni koko hari abantu batera umwaku cyangwa hari ibintu runaka bitera umwaku cyangwa ibyo bamwe bita umutwe mubi ibyo rero ni ibibazo tuzabaza abo bashakashatsi mu muco gakondo wa Kinyarwanda tuzirumvikana ko tuzaha n'umwanya abanywanyi b'ikiganiro muri Isanga bakagira ibyo babaza
nimba atari banga batumire bawe ibyo bya gakondo babishakashakiye mu karere k'ibiyaga bigari canke ni ahandi atari mu karere k'ibiyaga bigari
umwe ni umuvuzi gakondo akorera mu Rwanda niho ari kugira ngo namubone byangoye kubera akazi ke akora k'ubuvuzi gakondo undi nawe ni umuhanzi w'umunyarwanda ukwirakwiza umuco wa Kinyarwanda binyujije mu buhanzi ariko usobanukiwe nabo cyane aba muri Canada urumva rero ko baba ahantu habiri hatandukanye bose bazaba bahuriye kuri iyo nsanganyamatsiko
ushaka none Gajofi kuzogira icabaza azokuronka gute yocesha ubutumwa bwiwe
nuko twandikira kuri Facebook ndabizi ko nimero wayitanze cyangwa ku rubuga rwacu viewe radio yacu barahazi agashyiraho nimero hariya muri cya kiganiro muri Isanga tukaza kumuhamagara tukamuhereza ijambo akibariza cyangwa nabakagira icyo atanga ibitekerezo ntabwo tuvugana nabo bahanga gusa ahubwo nabandi bazaba duteza amatwi bafite icyo bazi kimwe cyangwa bibiri kuri uwo muco wabo wa Kinyarwanda cyangwa wa Kirundi dore ko burya bijya no gusa nabo bashobora kugira icyo batwerera
na hejo rero tubwira kuri ibyo by'imyaka n'abatumire bawe tuzosubira saa 10
yego komera
Mu Rwanda Senare nkuru yahuye yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyenzi aburanamwe n'ubushinjacyaha Munyenyenzi yagirizwa ivyaha bitanu vya genocide kongera yakagirizwa no gufata abagore ku nguvu urega we arabihakana Munyenyenzi turabibutsa ko mu mwaka uheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwirukanye ku butaka bwazo ihuye muri Senare yaberemwe urubanza ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nibwo bwatangiranye ijambo icyaha ku kindi mu byo burega Madamu Munyenyezi burabisobanura bwabwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko Munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyera ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa Butare buvuga ko bagenzuraga bahanyuraga basangaraho mu bwoko bw'abatutsi bakabica Ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica Ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi buravuga ko na Munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bwa masotera bumushinja urupfu rw'umututsikazi w'umubikira buvuga ko Munyenyezi yamwishe ubwo yaravuye itumba buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gato ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye nk'uwitwa Jean Damascene Bahimba Sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri itumba haje umubikira Munyenyezi yamushyize mu modoka ya nyirabukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya Beatrice Munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli avuga ko muri 93 yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza Munyenyezi avuga ko igihe genocide yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja babwira urukiko ko Munyenyezi i Butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri ku bwabo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso baravuga ko niba koko Munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo vuga ko bamwitaga komando abanyamategeko bikutwa na gashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje naho yakoreye inyitozo ya gikomando ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya gakora icyo ashaka ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa Nyiramasuhuko kunama ariwe ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yarashinzwe muri leta munyenyezi avuga ko asanga Imana ari izamurenganura mwiburanisha rya none munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu icyaha cyo gukora genocide gushishikariza abantu gukora genocide no gutegura genocide asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu cyaha cya genocide n'ubufatanye cyaha mu gusambanya abagore ku gahato munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umukazana wa Poli na Nyiramasuhuko wari ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere yo kumuzana yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika iburanisha ritahari zakomeza mu kwezi kwa 9 niba nta gihindutse aho bagira ubusaji bw'u Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda
Eric bagiru busare kukoregwe mu ngata na Tarive ndayishimiye hagiye kutubwira ku vy'ikibazo cyo kunwa ibyayura mutwe kigeramiye benshi mu rwaruka ndetse n'abakuze mu Burundi
Bamwe mu batanguye kunywa ibiyayura mutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibibatera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato umwe muri abo yabwije ijya Amerika ko yabyisanze imwe bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto
Nabuze ababyeyi nkiri muto cyane cyankurira mu marigara nyene kobera kubura ikimfasha n'ikinyita unyuma nisanze ndabinwa
Umukenyezi yasinzikaje n'ibiyayura mutwe nawe yabwije ijya Amerika intandaro ya byose kwari kutumvi kana nuwo bari bubakanye yamaraka avuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe
nari mu buzima bubi ndi mu mama mu bisanzwe umugabo wanje yarantaye antana abana babiri haragiraho mbura icyumba bagaburira haragiraho mbura naho mba karara mu barabara cyane mu ishyamba ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambara yatumyo ibindi gucutimba cyo atabwo bawumva tani
Abakoresha ibyayura mutwe hafi nka bose bavuganye n'inzu ya Amerika habemeza ko babitegwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba bibahanze mu buzima bwa buri munsi kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga
hariho nuba atabisanzwe bifata akaburi cyakora ugasanga huye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibyayura mutwe
uga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda ashobora gukora ibyo bindi ashobora kuca mu busamba akandura umugera wa sida ashobora kuja kwiba
cyenda saba nk'ikintu cyona homba kikandosa nk'akantu ukora riva
Irugi Amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayura mutwe babifashijwemo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayura mutwe badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse
ko yageze kurabukunura n'imezi bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri sikirasiyo bo barampoye fardinara nababona naye nibaza yuko ndumuntu ashobora kuza mu bandi bantu
nk'uwashoboye gufata ibiyayura mutwe hanyuma ubu nkabanarahindutse niyumviriye yuko nashobora kugira icyo mfasha abandi
ikigo cyakira abana n'abandi bantu basinzikaje n'ibiyayura mutwe gisaba buri wese cyane cyane ababyeyi kuba hafi abana babo kuko benshi bashobora kunywa ibiyayura mutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi Valentin Habyarimana arongoye Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura mutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene
kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremegwa akabona kumenga umwata mutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka mugabo je nk'umuhinga umwana iyo abaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahindutse
ibiyayura mutwe bigwiriye mu rumogi heroine na kokayine nibyo bikoreshwa cyane mu Burundi nkuko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura mutwe aho kibaho umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2022 bari bamaze kwakira abantu bashika ku 628 banywa ibyo biyayura mutwe bagwiriyemo abakobwa n'abahungu ku munsi bashobora kwakira abarenga 10 nkuko babitangarije Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayura mutwe mu Burundi.
Terive ndeshimiye urakoze nino ngaduce dusozira no makuru mariko mushikirizwa na Jodiane na Hazwe yakoze Diodone Cubahiro na Eugenie aho bari kumwe muhinga bw'ivyuma icuro gize.